mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio Indwi I Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020. Ikaze mwese.
Twaramaze n'ubugira ico tuvuje dusaba yuko abamenyesha makuru botezurirwa canke bakarekugwa ndetse bakaburana bava mu mihana yabo.
Uyo ni Onesime Harubuntu arongoye ishirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. OMS yafashe icyemezo cy'uko Ebola mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikiri ikibazo kibangamiye isi, naho yagabanutse cyane. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aratubwira ibindi.
Iki cyemezo cyafashwe n'abahanga ba OMS baterana buri mezi atatu iyo hari indwara y'icyorezo iteye ahariho hose ku isi. Ejo bari mu nama I Geneva mu Busuwisi kugira ngo basuzume niba Ebola ikiri ikibazo cyihutirwa ku rwego rw'isi. Umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Ghebreyesus yasobanuye impamvu Ebola ikiri icyorezo cyugarije isi yose, ati nubwo bwose yagabanutse cyane muri Congo, isi yose igomba gukomeza kuyitondera no kuyirwanya yivuye inyuma, kuko umuntu umwe rukumbi uyirwaye ahantu nka hariya hahora umutekano muke ashobora kuyikongeza imbaga. Dr. Robert Stephen ukuriye itsinda ry'abahanga ku ndwara z'ibyorezo ba OMS nawe yashimangiye impamvu bafashe icyemezo ko Ebola ikiri icyorezo cyugarije isi yose. Ati turacyafite impungenge z'uko abantu bashobora kwirara kandi ko Ebola ishobora kubyutsa umutwe turamutse duhagaritse vuba vuba ibikorwa byo kuyirwanya kandi tukibona abantu bashya ifata. OMS ivuga ko abantu ba nyuma banduye Ebola ari batatu gusa mu cyumweru gishize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu kwezi kwa munani 2018, abantu bose hamwe bayirwaye mu ntara za Kivu ya Ruguru na Ituri ni 3,431, barimo 2,253 yishe.
Urakoze Thomas Kamirindi kuri iyo nkuru. Tukiri ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, katuje hano muri Amerika. Inama Nshinga Amateka yahuye ku nteguro y'itegeko rishobora kwima uburenganzira Perezida Donald Trump gutera igihugu cya Iran. Mugenzi wacu Tim Ishimwe turi kumwe aratubwira ibindi.
Hano I Washington, Sena ya Amerika uyu munsi iratora umushinga wanga cyangwa wemeza niba Perezida Trump afite ububasha bwo kugaba ibitero kuri Irani mu gihe byaba bitemejwe n'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Yandika ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Trump yanze ibyemezo byafatirwa muri umushinga, avuga ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'igihugu. Ahubwo ahamagarira abasenateri bo mu ishyaka rye kwitandukanya nawo nibawutore. Nyuma y'ubugororangingo bwakozwe kuri uyu mushinga, ariko hari amahirwe menshi yuko abasenateri batari bo mu ishyaka ry'abarepublikani ari naryo Perezida Trump akomokamo bashobora kwisunga abasenateri 47 bo mu ishyaka ry'abademokrate bagatora uyu mushinga. Biramutse bigenze bityo, nta kabuza uyu mushinga watorwa, ariko Perezida Trump nawe yakoresha ububasha bwa veto mu kuburizamo. Umusenateri wo mu ishyaka ry'abademokrate Tim Kaine yavuze ko nta ntambara yagombye kuba hagati ya Amerika na Iran keretse gusa inteko nshinga amategeko ibyemeje. Kuri uwo musenateri, intambara ni ikintu kigomba kugibwaho.
Reka tuje mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Haravugwa inkuru yitabwa muri yompi y'umuririmbyi azwi cyane Kizito Mihigo. Amakuru ataremezwa n'inzego zibishinzwe, kuvuga inzego z'umutekano, avuga ko Kizito Mihigo yafashwe ashaka gutoroka igihugu. Yereke dutubaza mumenyesha makuru y'ishuri rya Amerika Eric Bagirubusa I Kigali mu Rwanda.
Amakuru ifatwa ry'umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda bwana Kizito Mihigo yatangiye gucaracara ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Ni amakuru yakwirakwijwe bwa mbere na TV One ikorera hano mu Rwanda, ivuga ko nubwo inzego zibishinzwe zitari zakayemeje yo yari ifite amakuru ko bwana Kizito Mihigo yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ubwo yashakaga gutoroka igihugu yambuka mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika ikurikirana ayo makuru yavuganye n'umwe mu baturage wo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru, akagari ka Remera, wabonye uko byagenze maze ayibwira muri aya magambo. Natangiye mubaza uko byagenze.
Uko bya byagenze nokuba Kristo nyine babonye ahantu nyine aryamye mu gashyamba ari impande y'umupaka nyine mbese haburaga nk'iminota nk'ingahe ngo yambuke umupaka
nk'ingahe
yewe hari hasigaye nk'iminota nk'icumi wenda cyangwa hagati y'itanu n'icumi niho bamufatiye nyine ku mupaka
yambaye ate
bo yambaye neza imyenda y'imbeho yari yambaye na sime n'igikapu kinini cyane ahetse mu mugongo nyine
babwiwe n'iki ko yaragiye gutoroka
ikibi babwiye n'icy'uko yashatse no gutanga amafaranga ngo bamwambutse abamubonye bwa mbere nyine bagaceke kubera kubivuga asanga ibihumbi magana atatu baranga bahamagara abasirikare nyine
ababibonye ni bande ni abaturage
ni abaturage bamufashe
kugeza ubu ngubu rero arinzwe nande
arinzwe n'abasirikare n'abapolisi
ubu tuvugana gutya
ubu tuvugana kuva aho ndi n'ahari na munoturimo
hari ibisobanuro bari kumubaza
ntabwo dusungereye ubu tuvugana ntabwo dusungere kuko bamutambukije mu isantere y'ahantu kure bamumanukana nyine n'abanyeshuri bamushungereye batungereye nyine ubwo rero bamwicaje ku gahanda nyine kayira kajya ku gisirikare nyine
aho bavuga yaragiye gutoroka anyuze mu mupaka uzwi ni ahantu hameze hate
ntabwo ari umupaka uzwi kuko yari ari guca mu tuntu tw'udushyamba nyine tw'ibihuru
mu kiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda RIB madame Marie Michel Umuhoza yadutangarije bwa mbere ko nawe yarimo abona ayo makuru acaracara ariko ko akiyashakishiriza hasi no hejuru yaza kuyamenya akayadutangariza no mu zindi nshuro zose zakurikiye niko yatubwiraga kandi atwizeza ko nagira icyo amenya akidutangariza birumvikana ko tuza gukomeza gukurikirana iby'iyi nkuru mu nshuro zose ijwi rya amerika yagerageje guterefona bwana Kizito Mihigo kuri telefone ye ngendanwa twasangaga itari ku murongo kenshi twakunze gusubizwa mu ijwi rigira riti
le numéro composé n'est pas accessible en ce moment veuillez rappeler ultérieurement The telephone number you've dialed is not available. Please try again later.
Icyakora amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yo aremeza ko umuhanzi Kizito Mihigo yarangije gufatwa agafungwa. Uretse amakuru ari kuvuga yo gushaka gutoroka k'umuhanzi Kizito Mihigo, ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya niba hari ibindi birego yaba yagirizwaga bikamubera intandaro yo gushaka gutoroka igihugu. Umuhanzi Kizito Mihigo wamamaye mu ndirimbo zihumbati insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'izihimbaza Imana mu kwezi kwa cyenda 2018 nibwo yasohotse mu gihome ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ni nyuma y'imyaka inafunzwe kuva mu 2014 ubwo yashinjwaga ibyaha birimo no gushaka kwivugana bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu barimo na Perezida Paul Kagame. Icyo gihe kubera kuburana yemera ibyaha niho haturutse impamvu nyoroshya cyaha zo kumugabanyiriza igihano akatirwa imyaka icumi y'igifungo nyuma za guhabwa imbabazi. Idosiye y'umuhanzi Kizito Mihigo yarimo umunyamakuru Gana Kasiye Ntamuhanga kugeza ubu wemeje ko yatorotse ubutabera. Uyu yari yakatiwe gufungwa imyaka 25. Irimo kandi umudemo be Jean Paul Dukuzumuremyi we wakatiwe gufungwa imyaka 30. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Twibutse kandi tumenyesha abanywanyi bacu yuko iyi nkuru yari yanatambutse amakuru yacu ya kare, bibisigura ko ari ibintu byabaye kare aho hari mu masaha tano zo mu gitondo mu masaha y'i Kigali mu Rwanda. Ni nkuru ijwi rya Amerika ibandanya gukurikiranira hafi tukabashikiriza ibyayo bindi mu makuru ari imbere. Urakoze cyane Eric.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika dukubitira mu Burundi ishiramo ry'amaradiyo risaba ko abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ibohero rya Bubanza bari kugwa ako kamo gatewe kuri runo munsi igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamakungu wahariwe amaradiyo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika gifatanyije n'abanywanyi bayo umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana arayidusomera.
Bamwe mu Barundi barashima kandi barashyigikiye ibikorwa by'amaradiyo yaba yatsamiranira ku butaka bw'u Burundi canke mu makungu. mugihe Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe iradiyo, bavuga ko ayo maradiyo afasha cyane mu kumenyesha makuru yabaye mu gihugu hagati canke mu makungu. Ikibabaza bamwe mu Barundi ni ingene abamenyesha makuru batotezwa mbere no gufungwa bagafungwa.
Wambije ndabona ko iradiyo itanga akazi kandi iratanga akazi abantu bakaronka icyo bakora abamenyesha makuru cyangwa n'abandi. Hanyuma iyo abamenyesha makuru bamaze gukora isoje baha amakuru abene igihugu abagezweho, ibigezweho bakabimenya, ibihe biraba bakabimenya, ibihe birabera mu gihugu no ku isi. Maze kuba mu buryo buzimbuze kuvisa ibihumbi cumi ashobora kuronka iradiyo nkumvure tumviriza amakuru hirya no hino.
Iradiyo riratuma habaho ibeshuzwa ry'ibihuha bimwe bimwe bavyavuzwe mu kibano canke ahantu atandukanye. Mugabo bimaze kuvugwa ku iradiyo, abenegihugu baragira icyizere bakabona ko ariyo nkuru y'ukuri.
Twumvise amakuru akavuga nyene ibiganiro rero nyene dukumvise nyene tugategeza.
Turategeza amakuru y'inkino, tugategeza umupira ukuntu bigenda. Eka turumva nyene n'ibintu bya cooperative nyene ukuntu bigenda.
Amashyirahamwe yaraje kugira twabyumve nyene kuradogira. Turonke ukuntu twoza turadandaza.
Amaradiyo ntukivuga mu bwisanzure uri kurumvi, usanga nyene hariya abamenyeshamakuru bariko barapungwa, abandi bagahagarikwa bagapungurwa, iradiyo umenga ntibakisanzuye, ugasanga mbere n'amaradiyo ntitukitayeho kuyumvira cyane.
Leta y'u Burundi ibicije ku mushikiranganji wo kumenyesha amakuru yatunganije ikiganiro ku bamenyesha amakuru kijanye n'uno munsi mpuzamakungu wahariwe amaradiyo. Mu ijambo ryiwe umushikiranganji Frederic Nahimana yatangaje intambwe Leta imaze gutera nishingwa gikigega cyo gufasha amaradiyo.
Mu mahera ategekanirwa gukoresha na Leta muri uyu mwaka 2020 ushyira umwaka 2021, ayo mahera y'ikigega cyo gushyigikira umwuga wo kumenyesha amakuru asanzwe arimo. Bisigura rero ko icyo kibazo gisa n'icyamaze kwishugwa.
Uwo mushikiranganji ajejwe ibyo kumenyesha amakuru afise icyo negura amaradiyo amwamwe, ayo nayo nayatanga akazi ku bamenyesha amakuru ariko adafise uburyo.
Iyo rero umuntu aje avuga ati ngomba gushinga radio, nagomba gutera kama abantu bashinga amaradiyo, ni ukwitegura mu buryo. Iyo twarabibonye ko ari abantu bakora badahembwa, bita abakora bushake, novuga butagira igihe bugera ko twagomba rero bashinga amaradiyo bikebuke. Mu byerekeye kwakira amaradiyo no kuyemeza, wowe harimo agahazi. Ako rero tukibaza ko azotosorwa mu byerekeye amategeko.
Umunsi mukuru w'umpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe mu Burundi, hari abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bamaze amezi ane bari mu ibohero. Abo bahagaritswe n'ubutungane igihe bari bishikiye mu ntara ya Bubanza gukora amakuru ajanye n'umutekano wari wahungabanye, uca bagirizwa ko bakorana n'abari bateye muri iyo ntara. Ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi ABE rigasaba ko abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu borekugwa. Onezime Harubuntu arongoye iryo shyirahamwe.
Twaramaze n'ukugira icyo tuvuze dusaba yuko abamenyesha makuru botezurirwa canke bakarekugwa ndetse bakaburana bava mu mihana yabo. Kuno munsi urumva ntibirakunda, ariko tuguma tuvuga gusaha dusha dushishikara kwibutsa abamenyesha makuru yuko boshishikara nabo kumenya amategeko abagenga, kandi bakamenya ko mu gutanga inkuru bateza kumenya ati mbega ingaruka z'inkuru ni gute cyangwa bigenda gute.
Icivugo cy'uno mwaka kukaba ari ugushyira imbere butandukane mu nganda zo gutegura amakuru no mu buryo bwo kuyashyikiriza.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Y'ukwezi kwa mbere umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Barundi CVR warabandanyije ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu bwicanyi bw'agahomera bunwa bwabaye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri. Ibyo bikorwa byabereye mu ntara ya Karuzi kuva ku igenekerezo ya mirongo ibiri n'icenda by'ukwezi kwa mbere gushika kwa mbere nyene. Ivyo ntibibonwa co kimwe na bamwe n'abandi. Mu kiganiro mu kanya gaheze mugenzi wacu Frederic Nkundikije yayaze na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga w'ishirahamwe ACE Genocide hamwe na Frederic Nzeyimana arongoye ishirahamwe Le Collectif des Survivants et Victimes du Génocide de 1972. Emmanuel Nkurunziza aratangura avuga icyatumye ishirahamwe ryiwe risohora urwandiko rwiyamiriza ibikorwa by'umugwi Sévère.
Icyatumye dusohora urwandiko ari n'icyatumye kubona kera twamira tutera ibyatsi ibikorwa biba bigomba kufubya ukuri ku banyabwoko ryakozwe mu Burundi rikorerwa Abatutsi nk'irimaze gutohozwa mu 1996 igihe ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryasohora urwandiko rwacu rwerekana yuko umugabo ari ku butegetsi sahwanya Frodebore niwe washinze iyi CNDD-FDD yemeye nyabwoko irikorera abarundi mu bwoko bw'Abatutsi. Hanyuma rero tukaba twagiye turakurikirana ishyirwaho ry'umugwi Sévère bwa mbere na mbere waroyeho mu makosa kubera bene kugushinga bacumvikana igituma n'uko bikenewe wojaho bari bumvikanye yuko urimwo igice c'ubutungane, kuvuga Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ariko kubera nyene babonye yuko bibaye ubutungane bukozwe neza bene gukora ubwo bwicanyi no bavuye baba ariko umugwi, ni ukuvuga ICNDD-FDD gihari yavuye muri iyo foto yakozwe ihonyabwoko baciye bakuramo ico gice bararenga ku byo bumvikanye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri 2005 igihe haza ico bise Commission Calomo. Bari bumvikanye ko bw'umugwi urimwo abarundi n'abanyamahanga mugabo abanyamahanga babona ko batarimwo usigara noneho yiganjemwo bene kwagirizwa kuba bakoze ihonyabwoko rya hano Abatutsi. Tunyarukije rero twavuye dukurikirana ibikorwa byabo imbere y'uko banawushinga iyi leta ihari igena abahinga yavuze bari muri Commission Technique yo gutegura umuzu w'iyo Sévère. Muri abo bahinga nyene harimwo abagirizwa mu ntara ya Muramvya no mu zindi ntara bagenywe badumwe ku rutoke n'ishyirahamwe mpuzamakungu yuko bari mu batunganije ari nabo bararika igihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu 1983. Nk'uko umenye ntibikwiye gucobasha kabiri rero aho batinze bakagenewe uwo mugwi muri 2014 urabona yuko utanguriye gukora ari nacyo catumye tudasubira kurenga ko rw'amazi kuri kubiraba nk'ejo bundi baradutse mu ntara ya Karuzi. Umukuru w'umugwi Sévère arashikiriza yuko ngo batse ngo ibihumbi n'ibihumbi by'ibiziga by'abarundi bishwe mu 1972 ntashikirije ubuhinga kuvuga metode scientifique yakoresheje kugira ngo atandukanye ko ari ibiziga bya 1972 canke ari bimwe by'Abatutsi ba 1993 igihe sahwanya Frodebu yafasika inganda kamara Abatutsi ngo iriko ihora ndadaye.
Ego me namwe Frederic Nzeyimana, ibikorwa vyo mu rwi mubibona gute ka urwandiko rwasohoye na nishamwe ACE Genocide narwo nyene murubona gute
kubiraba umugwi ibikorwa vyo mu rwi Sévère twebwe nka bahurikiye mu runani kwa Collectif des Survivants et Victimes du Génocide Hutu de 1972 turongera ko na imbere n'inyuma ya 1972 kuko kuri twebwe ihonyabwoko ryabaye mu Burundi ntiritangura mu 1972 ritangura n'imbere yaho rikongera rikabandanya. Umugwi Sévère kuri twebwe wari wahawe kwiga amabi yose yakozwe mu Burundi kuva imyaka babahaye tuvuge cyane cyane iyo turaba ni kuva imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo itandatu gushika ku 2005 uravye neza ukitonda ukaraba ibyo basabye umugwi wa Sévère gukora je niko nabivuga mbona babahaye gukora ku mabi yakozwe n'amareta yariho kuva mu 1965 gushika ku 2005 izo leta nazo zatwaye Burundi kuva ico gihe zose zari leta ari ya micombero canke yabagaza canke ya buyoya zose twebwe tuvuga ko ari leta zari ziganjemo Abatutsi b'abahima. Biriko birigwa byose na Sévère n'amabi yakozwe kuri ico gihe abo bantu aribo bari bagitwara Burundi kuva igihe bakuriye iyo two kwita leta y'abaganwa mu 1965 by'ukora pana 1966. Hama rero twebwe ku ruhande rw'iwacu ni nk'uko Sévère wabaye kuri twebwe ibyabaye mu 1965 2008 na 1983
yose kuri twebwe ni igihoho nyabwoko cyatanguye kuva igihe izo leta ziganirwa abatutsi b'abahima batanguye gutwara Burundi. Hanyuma rero dufate ko Severi yategezwa kuba ikiri kwiriga nyamukuru ari icyo nyine cyiho nyabwoko ryabaye mu Burundi. Uti gute twishimikije ingingo y'inama mpuzamakungu ONU yo mu gihe kimwe n'amajenshi na mirongo na mirongo
mwabonye ko twakoresheje mushigana Frederic mwabonye ko twakoresheje ubwicanyi bw'agahumira burunwa kuko ihunyabwoko ni ikintu gihambaye cyane rwose ikanishyiramo impuzamakungu iyo hajyafashe ingingo yemeza ko koko ubwo bwicanyi bw'agahumira burunwa ari ihunyabwoko.
Kuri twebwe ni ihunyabwoko ko twishimikiza nyine ingingo y'inama mpuzamakungu ni itubwira ihonyabwoko ibyari iryo hama tufashe uko babivuga bavuga ati iyo na ingingo y'inama nshingamakungu iratomora neza ko ihonyabwoko ari icyaha kibi neza na neza gikorwa n'amaleta kandi kidaharigwa leta z'isi yose harimo n'u Burundi zikaba ziyemeza guhana bene icyo cyaha mu gihe byibonekeza neza ko cyakozwe cyateguwe neza mu buryo bupangapanze kandi mu ntumbero yo kuzimanganya umugwi w'abanyagihugu cyangwa abasangiye ubwoko cyangwa abasangiye umuryango cyangwa abasangiye idini. Twebwe ibyo akaba ari byo byabaye mu mwaka w'1992 imbere n'inyuma yaho igihe leta y'u Burundi yariganywe abatutsi b'abahima iha gufata mu gihugu cyose kandi ku mugaragaro izuba ryakayiva atangwano iri mu Burundi ntambara yariho abarundi benshi baturuka mu miryango amakran y'abahima barenga kuyadu inusi y'umuriyoni
icyo kibazo
impapuro z'amazina mu buryo atampari kwayo mazina yari yateguwe imbere kandi ko n'ababafata bari babyigishijwe kuko baraza aho baza gutora bakamenya naho
batwara
umwanya baza kubasanga iyo bakamenya niyo bajana nicyo gituma igipfuriro cyo ku rubuga.
Reka ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi dufite akanya gatoya cyane rwose reka tugaruke kuri mwebwe Emmanuel Nkurunziza eka na Frederic Nzeyimana nyene hari abarundi batari bakivuga ko cyane cyane mwebwe incabwenge ari mwe mukwiye kwira karorero abandi mukarabati eka mu Burundi birazwi ko abarundi bacanye mu bicanye mu bihe bitandukanye eka abicwa akari ubwoko nka bwose ni kuki mwebwe mutotanga karorero mukavuga ati umuntu wese yakoze iryo bara reka tumushengeze aho kuvugira ko kenshi na kenshi usanga umenye ngo umuntu wese avugira ubwoko bwiwe ico kibazo mukivuga ko iki Emmanuel Nkurunziza
akoze ntanguye guhura gatonya canke ndabibutsa twebwe mwishira mu gihe tuvugira ubwoko umwe namba na gatonya no mu ntangamara mwavuze mwakoze kandi kwivuga nibukije abagumviriza batwumviriza yuko mu Rwanda ko twavuze ko twemera ko hapfuye abari mu bwoko bwo twebwe ico dukora no guhagarara kuri cyerekana yuko igihe bimaze gutohozwa bikaboneka ko umuntu yishwa kubera ubwoko bw'iko yavutse ari umututsi bidasigura yuko duca tugomba yuko ico gikorwa cyo gusondera ubutungane kuwo yamaze gutunganirizwa bakakora anketi bakagira anketi gica gihagarara na ku gice gifutwe niyo seze kugira ngo babanze data wanje bumvikane ibishe na kubarondere abo bariciwe bo mu bwoko bw'abahutu n'igitumo bici cyo kikaba intangamarara.
Frederic Nzeyimana namwe mugire ico muvuze kuri ico kibazo nyene kivuga ko nk'incabwenge ari mwe mwari mukwiye kwira karorero abarundi cyane cyane bato bato mukamenya ko igihabaye ubwicanyi eka mwese mwukorera hamwe ayo mashirahamwe yanyu ukorera hamwe kugira ngo eka adome kurutoki abakoze ubwo bwicanyi maze bahanwe baba mu bwoko ubwo aribwo bwose ni kuko ibyo bintu bisana bitibonekeza cyane.
Twebwe ni mu runani rwa Collectif de Survivre Victime de Génocide Hutu Domino 72 abaye apre je nibyo turondera kuva kera nibyo dusaba kubera butungane bategerezwa kuringaniriza abantu hanyuma harimo nibyo byihonyabwoko butungana kari ubwo buza kuduma ku rutoki ukari ihonyabwoko atari ubwicanyi busanzwe aho dutandukanye na Manuel kandi adukoresha nanjye nize anthropologie nabigize mu bushakashatsi bwinshi uburyo basigura ihonyabwoko biratandukanye rwose nibyo bavuga ngo umuhutu yishe umututsi cyangwa umututsi yishe umuhutu. Mu Burundi wishe umuntu uwo ari wese yishe umuntu akaba ari umurundi wishe umuhutu cyangwa umututsi. Ibyo si byo biri ihonyabwoko. Ibyo biri mu butungane busanzwe wishe umuntu batiza kumucira imanza.
Ikorwa cyo mu rwiyi ibikorwa byo mu rwiyi Severe turabiga ko ariko mu kanya reka tubanze duhe ijambo abanywanyi bi radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Deni Baisenge
Tanzania
duga kwijambo ikibazo cy'imvira
nabona severe ikintu iri kuyakora ni cyiza, kuko ntabwo izura ibiziga by'abahutu gusa cyangwa iby'abatutsi gusa, nimba hindi na kabiri ikaba izura abahutu gusa kakerekera ngaho ibyaregamye iruhande rwa politiki, ariko nindi izura kubingira na kabiri abahutu bapfa ikazoza kushyika aha abantu batire kuguta akamba mu mukino gwa kimwe cyangwa ibintu cyangwa mu kivunga ikabaza n'abatutsi n'abatwa n'abaki ntabwo ari kwandika kwa politiki gusa abandi dufite ingwana imwe mu mutwe tubonye ikintu kijya kimubatiye kimwe cya matora inshuro nyinshi kijya kwandika kwa politiki ariko kirabe neza kirabe bakora gute bakoza kuvuga ngo bari kwandika kwa politiki kumbe bazura ibiziga byose
Bayisenge murakoze reka Emmanuel Nkurunziza agiye icabishwe
murakoze neza ngageje kuca muri makenumva umenga ikibazo ca Denis Bayisenge naho bitumvikana nka neza kubera umurongo nico kugomba kuvuga yuko ibikorwa severe kirakora uno munsi ngo bikorwa neza ngo ko ataho ngo namba na gatanya ngo rikorwa yega mu gacanga ikore bya politike sinibaza ko bivuga ariko biri no kuri urahaje kugena severe bwa mbere na mbere yadutse na ko yongereje umurego nkuko bayivugaho hakurya ngo muri ibyo bikorwa bikajyana no kugene hariko hatangura ibikorwa cyo kwiyamamaza cya 2020 mu gaca murenza ko yuko ibyivuga iriko ishikiriza ibyo yita data wani bizegeranyo by'ibyo yamaze gutohoza usanga no papuro ni kopi ni fotokopi y'ibyavuzwe n'iyo nyene collective turiko turavuga no munsi collective yagenye ifitani amasezerano yo leta ya CNDD yakoze ubu bwicanyi kwa Domikuru Tokimutama nk'ubwo bw'ikaruzi atari ugomba kuyiyobagiza kura kubona umuntu abona yuko ni nk'inya butatu
Frederic namwe Nzeyimana ku cyimvira cyashikijwe na Denis Bayisenge mukanya gato
severe uburyo ikirakora nk'abari mu gihari cya collective de survie victime du génocide Hutu de 1962 avant et après tubona severe itari kirakora neza icyo bayitumye gukora kuko amabi yose bayihaye kwiga na mabi yakozwe igihe igihugu cy'u Burundi cyakontororwa n'amareta ya micumbero amareta y'abagaza amareta ya Buyoya bavuga nti kumva ariko aravuga izo leta zabikoze nti kumva ariko baravuga ntuze ari byo kwa micumbero ari byo kwa bagaza ari byo kwa Buyoya ntabyo ndumva severe iri kiravuga
Radio Ijwi ry'Amerika tuko turaje ku musozo w'ibiganiro n'amakuru yacu ariko imbere yaho reka tubibutse inkuru yerekeye itangazo rya OMS yafashe icyemezo kuri Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
yafashwe n'abahanga ba OMS baterana buri mezi atatu iyo hari indwara y'icyorezo iteye ahari hose ku isi ejo bari mu nama i Geneva mu Busuwisi kugira ngo basuzume niba Ebola ikiri ikibazo cyihutirwa ku rwego rw'isi. Umuyobozi mukuru wa OMS, Dr. Tedros Ghebreyesus, yasobanuye impamvu Ebola ikiri icyorezo cyugarije isi yose, ati nubwo bwose yagabanutse cyane muri Congo, isi yose igomba gukomeza kuyitondera no kuyirwanya yivuye inyuma, kuko umuntu umwe rukumbi uyirwaye ahantu nka hariya hahora umutekano muke, ashobora kuyikongeza imbaga. Dr. Robert Stephen ukuriye itsinda ry'abahanga ku ndwara z'ibyorezo ba OMS nawe yashimangiye impamvu bafashe icyemezo ko Ebola ikiri icyorezo cyugarije isi yose. Ati turacyafite impungenge z'uko abantu bashobora kwirara kandi ko Ebola ishobora kubyutsa umutwe turamutse duhagaritse vuba vuba ibikorwa byo kuyirwanya kandi tukibona abantu bashya ifata.
Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio y'i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.